n'ahandi narongo y'ubuzima atari kuba imande yawe Imana n'ahandi ari amahoro amahoro ashize
shaka kumenya gose ubwiza bwawe kandi namanifuza nami ibye nawe nihonyene ubuzima utemba nk'uruzi rutekanye atamibabaro ndetse n'amarira nabisanzemwo
Zakawe.